Ndabaramutse mwebwe mwese muri ku mvize radio isanganiro kaze mwano makuru muri migo kirundi tuyahera ku ingonkuru nkuru ziyagize abadandaza bibitenge bo muri komune Kayanza mu ntara butanyerera baridogira abakozi b'ikigo OBR kijejwe kugeranya makuru na matagisi mu Burundi ko bamaze iminsi bafata ibitenge bavuga ko biri ku ibimenyetso vinyete vya magendo kandi bo berekana fagitire zaho babiranguriye kumitumba ya Gatete na Rwibikara ni mu ntara ya Butanyerera muri komune Busoni abanyagihugu bavuga ko bugarijwe n'inzara kubera hateye uruzuba kuva mu kwezi kw'icenda bagasaba ubufasha bwihuta muri komine ya Mpanda na Bubanza abarimyi baho baridoga ko ikiringo catanzwe ngo biyandikishe kugira bazobabwifumbire yo mu mpeshi no muci no mu gaca baye gito cane carangiye kuri wa gatandatu badashikiriwe bagasaba yuko iminsi yo kongerezwa ngizo ingo nkuru nkuru zigize ano makuru mugiye gushikizwa na Jean Marie Mayonga muhinga bw'ivyuma ndiko mfashwa na Albert Ndwayo ndabahaye ikaze
sangwa muri sanze kuri radio isanganiro
ndasubiye kubaramutsa bamwe mu nyagihugu mu bice bitandukanye vya komine Busoni mu ntara ya Butanyerera ku mitumba ya Gatete na Rwibikara bavuga ko bugarijwe n'inzara kubera hati uruzuba neza na neza kuva mu kwezi kw'icenda bavuga ko ibitegwa vyatewe n'uruzuba bitandukanye cyane cyane ibigori n'ibiharage bagasaba ubufasha ubujejwe uburimyi muri komine Busoni engineer Ahishakiye Dionise ahamagarira abarimyi kuba bararima bitegwa bashobora kuvomera nk'imboga zozo zera kare hamwe no korora ibitungwa bito bito mu kurindira ko huboneka iyindi nyishu ornera muco
aronaka birimwa byose nibiti bironaka amavoka zitwateye aruma muri wa mugambi w'igihugu yose aruma
mirima igizwe n'ibigori ibitoki n'imyumbati irumye ku mitumba ya Rwibikana imizone ya Gisenyi na Gatete imizone Busoni muri komine Busoni mu ntara ya Butanyerera bamwe mu bahaba bavuga ko imvura iheruka kugwa mu mpera z'ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2025 bani yashitse kagwa inshuro zibiri ngo yaratonyanga munacu yafashije ibitegwa umwe mu baba muri ayo mazone avuga ko hari abari ku baromuka bahunga ubukene n'inzara
ica mbere abantu bari bizeye ko bazosarura ariko ntibigeze basarura n'ikintu na kimwe kigaragara kiretse nk'akarorero twovuga nk'amasaka kubera yo yidadira canke se atapfa kuma ugasanga nk'ahantu umuntu ari kuhakura umufuko hakuye ibiro bibiri canke bitatu izindi ngaruka abantu bacika umutima bakomoka abantu benshi hano mu Gatete bariko barahava cyane kubera iki kibazo cy'irandagata cy'izuba kimaze umwanya muremure
ibyo birashimangirwa n'umukenyezi avuga ko bo bakogwa ko cyane kubera abagabo ari bo kenshi bomuka uwo rero agasaba ko mu kurindira ko ibintu byose birakomera neza haboneka abagira neza babaseruka ko
ikintu rero twebwe tudusaba bazorebe mw'iyi minsi batugarukire ko barebe ituntu boturungikira kuko nkatwe hoho nk'abadamu turi mu rugo nkoba abagabo baradutaye bamwe barigiriye iyo babonye byase baca bati ngo bakigira ubu turi mu rugo twereranya abana twenyine
ujejwe uburimyi muri komine Busoni engineer Dionise Ahishakiye amenyesha ko ibitegwa byakozwe ku cyane n'uruzuba ari biharage aho umwimbo wagabanutse ku bicije na kwijana ibigori umwimbo ugabanuka ibice 90 ku ijana imyumbati nayo ku bice 50 ku ijana amazone yakozwe ku cyane mu ni Gisenyi na Busoni n'ibice bya Nyagisozi na Mukegwa ahamagarira abarimyi begereye ikiyaga kuvomera agahamagarira muri rusange bose kwirukira kuri ibitegwa bivomera gwa biri mu mugu w'imboga byinduka kare ku kibazo kijanye n'umugambi wari warashikirijwe mu mwaka wa 2021 wo gukoresha ubuhinga bwo kuvomera n'ubutaratangura gushirwa mu ngiro mu gihe hari n'ibikoresho byari byaramaze gushingwa nk'amatangi canke ivyuma bitanga umuyaga nkuba uva ku mushwarara y'izuba asigura ko wari umugambi wa PNUD utabandanije ariko ngo hariho aho uwo mugambi washizweho n'ishiramu ry'abanyaburaya Enabel muri zone Gisenyi ku mitumba kibonde marembo na muhuzu ico harangiriza ko umuntu ko leta yakoranije abasanzwe bafashanya kishanka impuza makungu PAM FAO na OCHA kugira barabe ko bubafasha mujeye no gutanga imbuto kwirimagimirije
ornera mucho abari miyo mu makomini ya Mpanda na Bubanza baridoga ko ikiringo catanzwe ngo biyandikishe kugira bazohabwa ifumbire yo kumpeshi no muci uno mwaka chaba gito chani kuko harabo charangie kuyu wagata ndatu bada shikiriwe basa umushikirangani muvya jejwe harimo burimyi kongereza iminsi bamwe cyane cyane abakenyezi bakidogera kandi ngingo ivuga ko mu rugo handikwa abagabo umukenyezi akandikwa ruko ari umufakazi mu buyobozi bw'idukikije burimyi n'ubworozi bubanza baremeza ko ikiringo cyatanguye kuwa kabiri kirangira kuwa gatandatu windwi heze cabaye gito kuko ngo hariho abarimye batashikiriwe Sylvestre Ndayishimiye arongo igisata mu byo kijejwe harimo uburimyi amesha ko basavye yindi minsi barindiriye inyishu y'umushikiranganje Space Caritas Kabanyana
abarimye batari bake bo mu mazone atandukanye muri komine Mpanda na komine Bubanza bavuga ko batashoboye kwiyandikisha ikiringo cy'iminsi 5 kuva kuwa kabiri gushika kuwa gatandatu windwi heze ngo cabaye gito cyane bagasaba babijejwe kongera iminsi kugira ngo nabo bazoshobore kuronka ifumbire yo mu mpeshi n'iyo muci bakanegura kandi ingingo yafashwe yuko mu rugo handikwa umugabo gusa umwe mu bakenyezi twasanze aho biyandikisha igihanga kuri uyu wa gatandatu ku munsi wa nyuma w'iryo yandikwa yidoga avuga ko atonze indwi yose batamwandika kuko atamugabo afise
kwa kabiri je naratonze ndazana na karanga ndabaha karanga muntu acha bambwira ngo ninzane karanga muntu w'umugabo ati je nta mugabo mfise chamgati ni tahiri abavuga yuko umugore atagira umugabo batamwandika bandika karanga muntu y'umugabo utaze umugabo wawe ntafumbira ro nkumba bigaragara ko umuntu yakoze bakoze kumira bo umugabo atamaze imyaka 8 tutari kumwe twaravanye umva nje ndondera umujyango
sefu niyo nkuru numukozi mu gisata cy'ibidukikije uburimye n'ubworozi muri komine Mpanda asigura ko kwandika abagabo gusa canke abakenyezi babapfakazi ari ngingo yafashwe n'ubushikiranganje
uko twobisigura nuko basanzwe barabidusigure natwe abasanzwe baturongoye mu gisata cy'uburimye cyakomine nkuko nabo basanzwe barabibasiguriye ku rwego rw'igihugu batubwiye yuko hategezwa kuza kwiyandikisha serugo hanyuma serugo afise abana bafise ibyibare nabo nyene bategerezwa kwiyandikisha serugo niwe ategerezwa kugira gute niwe ategerezwa kwandikisha imirima yabo bana biwe hanyuma kubijanye n'abadame badafise abagabo baba basanzwe bazwi nabo nyene bariyandikisha
abapfakazi umugore afise umugabo ntibamwandika
kuko urugo rugizwe n'umugabo
ibyemezwa kandi n'urongoye igisata mu byo kijejwe harimo uburimyi ibubanza Sylvestre Ndayishimiye asigura ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo ntihagire abiyandikisha badafise imirima ugasanga ifumbire iri kiradandazwa Sylvestre Ndayishimiye aranamenyesha kandi ko abanyagihugu batari bake mu mazone ya Musigati Bubanza Muramba Mitakataka n'ahandi batashoboye kwiyandikisha kuko ikiringo cy'iminsi 5 cabaye gito ngo barindiriye inyishu y'umushikiranganje kuko ngo barasabye ko ico kiringo caheze kuri uyu wa gatandatu co kongerezwa ico gikorwa kikaba cari cerekeye kwandika abakeneye ifumbire yo mu mpeshi no muci uno mwaka hamwe no kwegeranya majeto ku batashoboye kuronka ifumbire mu irima riheze Space Caritas Kabanyana Bubanza hadiye isanganiro
Mujanye n'ubudandaji abadandaza bibitenge muri komine Kayanza mu ntara butanyerera baridogera abakozi b'ikigo berekijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi bamaze imisi bafata ibitenge bavuga ko biriko imenyetso vinyete vya magendo abo badandaza basigura ko bo babirangurira mu gisagara ca Ngozi hamwe no mu gisagara ca Bujumbura kandi ko bafise fagitire baguriye ko bagasaba ahubwo kurunswa gakoresho kamurika ibyo birango vinyete ngo bamenye ko ari byo canke ari vya magendo Staninge ndakumana avugira ikigobe rasaba aho badandaza kuja berekana aho barangurira ivyo bitenge hama ngo ababidandaza nabo bakogwe ko amatohoza Patrick Nsengiyumva
Igikorwa kijanye no gusaka ibidandazwa bivugwa ko vyinjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko hama bigashigwa ko utumenyetso twerekana ko vyarihiwe amakori n'amatagisi vinyete mu rurimi rw'igifaransa abakozi b'ikigo OBER kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi mu Burundi bagitunganije mu gisagara cya Kayanza mu ndwi heze bamwe mu badandaza ibitenge bidoga ko barenganijwe batwagwa ibidandazwa vyabo ngo kandi ngo iyo babirangurira badaheza ngo bamenye ko ikimenyetso cy'ikigo OBER kiriko ari cyukuri cyangwa ari cyamagendo
bantwaye ibikembe bipfara irako 8,500 ndabatakambira ndabereka nyama fagitire banyandikiye abonaranguye maze kuzibereka ntibandabye bahatswe no kunkubita ngo turangura forode kandi nanje ndangurira ingozi n'ibujumbura yewe vinyate original ntazonzi bacha bambira ngo bukeye ngo ngende naragiye abona hasanze bambira ngo ningene ngo mbaze ngo abo bingozi ngiyi ingozi nabo abonaranguye baranyikarana
baramurikawe ntiwamenya ngo ikini original kuko uranguye baguhubona hariko vinyete nituzi ya originale nituzi ya pirate
abo badandaza babona ko nabo bakuye guhabwa udukoresho twoza turabereka imbere yo kurangura ko ibidandazwa bagire barangure vyinjiye mu gihugu mu nzira za magendo canke ngo ko vyaryiwe amakori n'amatagisi nkuko bitegekanywa n'amategeko
bo duha natwe muri mudandaza kajya akantu bamurikisha kugira natwe tugiye kurangura tuze turamurika tubone yuko abadandaza baduhaye originale kuko nuri busubire ko mubwira ngo wampaye pirate nta gufotorera ivyo yaguhaye waguha fagitire nyimbo twa ibitenge 50 aguha fagitire ibitenge 50 ntabara yabayaguhaye nyureka turahohotego watanzu dufaranga twiwawe udufaranga tubona ingene tugoye bagasha baza bakabyanura ngo ni pirate ngo vyinjiye bitadeduwanye nawe wipakije uja kubirangura nagatike kubu
standing enda kumana umuvugizi w'ikigo Obere kijejwe kwegeranya amakuru n'amatagisi mu Burundi asaba abo badaza kwerekana aho baba baranguriye kugira ngo bigaragaye ko ikosa ari ry'umudandaza baranguriye ko abe ari wahanwa ngo hisunzwe amategeko mukayanza mu ntara ya Butanyerera Patrick Nsengiyumva ku bwa radio Isanganiro
Isanganiro inami sumbingi
Radio Isanganiro amakuru muri migo kirundi arabandanya ishiramwe Regide zo rirasaba abanywanyi baryo barisha amafaranga makonteri hareze ikiringo kinini kurindira amakonteri bihanganye imiganiro namesha makuru kuyu wa mbere umuyobozi mukuru w'iryo shiramwe nadatanga ikiringo izo konteri zizobonekera ko avuga ko bazozi ihabwa vuba nayo kubijanye n'ibindi bintu na nk'ibiti bica ko insinga vyama vyatembye kubera uremere bw'izo nsinga Jean Albert Manigomba akavuga ko nico kibazo kigiye gutorwa umuti mu gusubiriza izo nkingi z'ibiti hakoreshejwe inkingi z'ivyuma Jean Albert Manigomba ni umuyobozi mukuru wa Regidezo
ndibaza ko ikibazo aho kiri abarundi benshi baraza ko aho kiri kandi nishigiye kuboneka jewe kesi nda gutanga itariki kuko ivyo si technique je ari rutsinga ruca mukuzima libiki ico ndatanga itegeko mugabo vyerekya amafaranga kuyajera amafaranga va makungu ubwato ngire buza mu mazi bishobora guhura nibibazo ivyo si nkunda kubivuga guko si kintu kiri pirema technique mugabo twa turakora ibishoboka vyose amakonteri baragiye kuyapakira aba equipe yiwacu hariho tuyafisa amakonteri azova muri Egypt ayo o equipe ya Egypt yaragiye kuyapakira yarakozwe harindiriye uko ahaguruka aza hanyuma ama konteri atwakomanze muri Ghana nawo nyene yaraheze gukogwa mu mwezi gaturuke equipe igende kuraba ko zimeze neza mu gezipakiko rero cyo nubira bene gihugu turiko dukoresha ingufu nyinshi cyane turizeze neza ko bitazotera ngakumbira date exact kuko si kintu si, kakingaha cyura kuza no mu bore hagira kibazo mu okuru dora ko utizi ko ziraza ugasanga mu bwato ragize kibazo mu nzira leo data kesh na kesh biru nkivyo o bitabarije ndavyikora je nyene birangora kwishura hanyuma kuvya amapoto yoba atemba ico mumya nuko igihe bashinga amapoto igihe abene igihugu bimukira muri ajya makartse periferique hariya navuze zatenga bavuze zatenga za rubirizi hariya ni gihe Regide starifise uburyo bukwiye yabwira abene igihugu n'imigurira amapoto wasanga kesha mapoto baguze na mapoto atari bien traité ayo mapoto atemba kubwishi nacho gituma bana babwiye ko tugomba kuyahinda tugira mapoto y'ivyuma
umuyobozi mukuru wa Regidezo abivuze nyuma yaho abaye imyidogo y'abamwe mu banyagihugu ba mu bice vya Gatunguru na Karama n'igisagara ca Bujumbura bashikiriza ko aheze ikiringo c'umwaka barayishe ariko izo konteri batarazironswa abandi bagasaba ko ibiti bica ku insinga zikora mu yagankuba byatembye vyosubirizwa uguteba kwimura ibiti bitwara insinga z'umuyagankuba vya Regidezo no kudatanga kugiye amafaranga ku mashirahamwe ya sanuri barabara y'igihugu nimero zitatu nizo ntamami nyamukuru zituma ibyo bikorwa bitagenda neza Nestor Ntawuye umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ni wabivuga nyuma y'urugendo yakoze kuri iryo barabara kumuhinga mu wuyu w'Imana kubwiwe izo ngorane zigiye gutorerwa umuti kugira ngo ibyo bikorwa bibandanye bigenda neza Jean Pierre Misago
Munyuma y'urugendo mu ibarabara ry'igihugu nimero zitatu mu gice cyayo cha Bujumbura Nyanza umuhingamo wo kuri uyu w'Imana Nestor naho ntuye umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi asanga ibikogwa byo kurisanura bitari ku murindo ushimishije kumvo zitandukanye harimwo nko kwimura imihora y'umuyaga nkuba wa Regidezo no guha abo basanura iryo barabara amafaranga ku gihe nko ku gice ca Rumonge Nyanza.
Twabonye yuko ibikogwa biriko birakogwa mugabo ntibiri ku murindi bavuga ushimishije kubera aya mashirahamwe arafise ibibazo vy'uko hariho insinga za Regidezo zisaba kuvaho kugira bashobore kubandanya ibikogwa, hakaba kandi n'ibindi bikogwa novuga avy'ubuhinga ndetse n'ivyo gutunganya vyo kubaha amahera kugihe.
Uko ari bice bitatu bikogwa n'amashirahamwe atatu nyene atandukanye ibikogwa ntibiri ku rugero rumwe, ariko iyo bija hose umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi avuga ko ibibazo bihari bagiye kuvyicarira kugira ngo ibikogwa bisubire bigende neza muri iryo barabara ryotanga umwimbu cyane iyo rimeze neza abarikoresha bakoroherwa.
Turavye aho ibikogwa bigeze ndetse n'amashirahamwe ariko arabikora, utubazo tuhari n'utubazo dushobora kuja kwicarira tukadukemura kugira ibikogwa bishobore kubandanya neza. Turibaza rero yuko vuba bizoheza bikabandanya bikagenda neza koko murabona ko ibarabara ritameze neza kugira abenegihugu bashobore koroherwa.
Iryo barabara ryarononekaye ku rugero rwo hejuru mu gice cyaryo cya Gitaza Magara mu duce tumaze gusanurwa tugahera abahashitse bakiruhutsa. Jean-Pierre Misago mu Rumonge, Radio Isanganiro.
Jean-Pierre Misago tubandanize mu bijanye n'ibidukikije aho imiliyaridi 21 nizo zikinogira ibihomoka 12 bibangamiye igisagara ca Ngozi bikogwe ntibisubire gutera amasanganya byashikijwe na musitanteri wa komine Ngozi gihe yari yagenda abanyagihugu muri zone Ngozi kuyu wa gatanu. Dominique Ndikuryayo akavuga ko aya mafaranga azova mu bakunzi n'abavuka komine agatanya ikiringo cy'indwi zibiri kugira ntiyagira amazi azoba akiva mu mpangu z'abantu aja hanze kuko ayo mazi ari mu yatuma ibyo bihomoka byaguka. Apoline Mozagara.
Uko bivugwa na musitanteri wa komine Ngozi, igisagara cya Ngozi kirabangamiwe cyane n'ibibomoka binini binini 12. Ivyo navyo ngo vyama vyatwaye abantu cyane cyane abana, ibitungwa, imirima n'ibindi. Musitanteri Dominique Ndikuryayo akamenyesha ko ibyigo byo gukora ibyo bihomoka vyaheze ko kugira ntibisubire kwaguka bizotwara amafaranga yababa imiliyaridi 21. Agahumuriza ko yamaze kuvugana n'abazofasha kugira ayo mahera aboneke. Musitanteri wa komine Ngozi akagabisha abanyagisagara ko amazi ava mu mpangu zabo ari yabomora ivyo bihomoka gutya gatanga ikiringo cyo gushika itariki imwe y'ukwezi kwa kabiri kuza kugira abantu bose bazobe bimvye ibinogo mu mpangu zabo amazi yose aherere muri zo mpangu. Mu ntumbero nyine yo kugira igisagara cyiza, Dominique Ndikuryayo atanga ikiringo cyo gushika itariki 15 kwa gatatu abantu bose bafise amazu canke amaparcelle akora ku ibarabara ry'ikaburimbi bazobe bashize beton imbere y'impangu zabo gushika kuri iryo kaburimbi. Ahagabisha ko abatazobikora bazohanwa bikomeye. Ingozi, Ponari Muzagara, Radio Sanganyika.
Buracha kugacana yandi mu nkino.
Itegeko rigenga urukino rw'umupira w'amaguru ryarahinduwe n'umwaka aho ingingo ya 12 ha umunyegore uburenganzira bwo kumarana umupira imisegonda 8 iyo asamye umupira imbere yuko awurekurira hasi canke akawudunda. Itegeko ryahora ryatanga imisegonda 6 aho uwirenga ko aca ahanwa. Evariste Murengana Ntwari arongoye igisata kijejwe abahagarikizi mwishira mu umupira w'amaguru mu Burundi FFB avuga ko muri iyo ngingo kizigenza umugwi ngo niwe wenyine afise uburenganzira bwo kuvugana n'umuhagarikizi mu gihe c'urukino. Jean Marie Vianney Ngendakumana.
Muri iryo tegeko rigenga urukino rw'umupira w'amaguru ibintu bitatu byonyene nivyo vyahindutse muri uno mwaka w'inkino turimo. Evariste Murengirantwari arongoye igisata kijejwe abahagarikizi mu ishiramu ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB avuga ko icambere mu vyahindutse ari kijanye n'umwanya umunyegori amarana umupira ahejeje kusama.
Ibintu byahindutse ku mateka janye n'urukino rw'umupira w'amaguru si ibintu byinshi uyu mwaka hahindutse utuntu dutatu gusa. Ni kuvuga ni mu gihe umunyegori asabye umupira imbere yuko awurekurira hasi canke akawudunda nkuko duhora tubibona kugira ukine umuhagarikizi araharura imisogonda munani yahora ari imisogonda itandatu.
Iyo arengeje ikiringo ciyo misegonda umunani umuhagarikizi acahana uwo munyegori kubera bashaka gutevya urukino.
Arbitre mu gihe abona ati uyu muntu yarengeje amasogonda munani aca atanga ico bita ku franc indirect aho uwo munyegori yarahagaze ahagararanye wa mupira kuko bagira bati ari karatevya urukino no kurubandanye.
Imbere yuko muhagarikizi yatanga ivyo bihano arabanza kugabisha munyegori mu kuduza ikiganza inyuma y'imisegonda 4 atararekura umupira.
Muhagarikizi ngena bigenzo no munsi araharura muri we amasogonda atatu akayaharura atashari karerekana ku isogonda ya 4 acatangura kumanika ikiganza 1 2 3 4 5 mu gihe umunyegora atararirekura umuhagarikiza acavuza ifirimbi agashatanga rero noneho ya kufra.
Uwarongoye igisata kijejwe abahagarikizi muri FFB amenyesha ko ikindi cyahindutse ari kijanye n'ingene ubukizi kenzaho mugwi wenyene ari wafise ububasha bwo kuvugana n'umuhagarikizi mu gihe cy'urukino.
Ka kabiri kahindutse ni umuhagarikiza avuga igikosa ukazibona abakinyi bamwirukanze kari babiri batatu bane bagiye guharira nawe bagize bati bamaze kumuzunguruka ari naho usanga bose waishavu kasanga bala mukubise rero bagize ati kugira tumukingire kapiteni wa ekipe runaka wanakora abakapiteni babiri ku kibuga nibo bonyene barekuriwe kuza kugira ico babajije arbitre atari uko naho bamwe bandi baje abasubiza inyuma ni karata y'umuhondo nuko bimeze uno munsi.
Evariste Murengirantwari arangiza avuga ko ikigira gatatu cyahindutse ari kijanye no gutereka umupira hasi ivyo navyo ngo bigashika mu gihe umuhagarikizi aba yahagaritse urukino atakosa ryakozwe.
Cya gatatu ni kimwe cha kera mwahora mwita ngo entre les deux uno munsi bacita barater. No kuvuga barateri bajyari iba mu gihe umuhagarikizi ari we yahagarikize urukino atakosa ryabaye umupira ushusubizwa bamwe bari bawufise imbere uko avuza canka akawuhereza mugenzi wa wawundi yarawufise ariko birashobora gushika yuko wari umupira wari kuri waje kugwanirwa n'abantu babiri arubitiraga hagarika urumva mu ico gihe ntarumwe muri bo yari ufise mugabo ukabona uti muri aba babiri uwo shora kuwukina ni naka.
Uwo waramutse wa gisata kijejwe bagarikizi muri FFB amenyesha ko ivyo ko biri mu ngingo igira 8 iryo tegeko rigenga rukino rw'umupira w'amaguru ivyo bita coup d'envoi et reprise de jeu mu rurimi rw'igifaransa. Iryo tegeko rigenga rukino rw'umupira w'amaguru rikaba rigizwe n'ingingo 17 rikaba ryatanguye gukora kuva mu mwaka w'1993 rikaba rizarirahindurwa ingingo zimwe zimwe buri mwaka w'inkino.
Abadukurikiye mwese amakuru twabateguriye aniho tuyarangirije mwakoze kuba mwayumvirije mubandanye muteramana na Radio Isanganiro.